Hello, and thank you for listening to the Voice of America. Stay tuned for KIRA, the VOA's weekly health program for Burundi.
KIRA!
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 KIRA! Ni kiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka na mwebwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ukubana n'ikigico mu mushishito birashoboka mu kiringo kiri hagati y'umwaka umwe na 20 ku bice 70%. Inkuru duhabwa n'ishyirahamwe OMS gitanga amagara y'abantu ku isi zitumenyesha ko muri kino gihe haharugwa ibice 50% by'abashoboye kukigendana ugereranije n'abagwayi bacu. Ikigwa cyakozwe na kaminuza y'i Stanford muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyarerekanye yuko abashoboye kubana naco mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ari bake ugereranije n'ibihugu biteye imbere. Imvo ni imibereho mibi yo gufungura tutibagiye ubukene bw'ibyo abantu bihereza. Naho ukwisonzesha biruhurira umushishito muri rusangi si byiza kugendana n'ikigi. Isiguro ni umwanya muremure umuntu amara atacashize ku munwa. Ukubana n'ikigi cyo mu mushishito ntibyama byoroshe. Intandaro ya byose ni ibura ry'ifungurwa zikenewe cyo kimwe n'imiti yo kugabanya ububabare. Byongeye umuryango ntiwama wakiriye umwitwarariko indwara yiwe isaba mu kuronderera umugwayi utwo wenyine afungura canke kumurinda ibimushavuza kugira ngo ikigi ciwe nikimubyuke. Tumenyeshe ko iyo kimaze igihe kirekire kimujya ashobora gukama amaraso bivuye kwivirirana ry'imbere mu mushishito wiwe. Naho umugwayi w'ikigi cyo mu mushishito ashobora kubagwa agakira, ni ngombwa ko atarenga ku mpanuro za muganga zijyanye n'ibyo abwirizwa gufungura no kwirinda icyakimuteye kugira ngo ntikigaruke. Ukuryama wubitse inda sinyishu igabanya ububabare mu gihe ikigi cyo mu mushishito cyabyutse. Abaganga bahanura nyabuna kurondera ibisamaza kugira ngo umuntu ashobore kubyihanganira. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye no kubana n'indwara y'ikigi cyo mu mushishito. Kuri mikro muri kumwe na jewe Diane Ndonse kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo rwanyukira. Kwinjira mu kiganiro nyezina tega matwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye ko mu micungararo y'igisagara ca Bujumbura. Mugenzanje Joseline Nduwayo arubaza ati ni biki twokwirinda kugira ngo ikigi cyo mu mushishito nikituvyuke. Ngizi nyishuba muha
niko cya enja zidashoshe cyane kandi tutaki enja zari zose.
Yo kurinda kunywa nk'inzoga zikaze n'ibindi bintu by'ibyayuramutwe.
Arashobora kubazi ikintu ashobora gufungura gice gituma azararibwa. Icyo kintu amaze kukimenya nuko iyo caza arakibangira.
Icyo kwirinda kugira ngo ntukuvyuke no kuvuga yuko ukurikiza impanuro za muganga.
Twa kwirinda kugira ipiripiri no kugira ibintu bigumye.
Wo kwirinda injara usanza cyane biratuma estomac ibyuka.
Muganga kumubwira ibyankana na estomac hanyuma agaheza akabyirinda kubifungura.
Tufate nk'igufunga nk'ibiryo birimo amabuye byo yashobora gutera estoma.
Kwirinda gufungura ibintu biriko ibikohwa.
Yo kwirinda kurya ibintu bishushe cyane kubera tujya twoya tuba turi ku mushishito turahunguruka twose.
Yo kwirinda gushavura kuko iyo umuntu ashavuye aratuma umushishito wiwe uvyuka.
Umuntu arwaye estoma yakwirinda kurya indya zigumye nk'ibigori, ibiharage, umuceri n'ibindi byose bigumye.
Ingaburo y'umugwayi w'ikigi cyo mu mushishito niyo kwitwararika. Impanuro dukura mu baganga batandukanye zisaba ko yoronswa utwa fungura duke hagati y'amasaha azwi yo gufungura ku munsi cyo kimwe no kuyubahiriza. ivyo bimurinda ububabare kupfuye kumushishito wiwe wabuze ivyusya. Ukutanywa amazi imbere yuko aheza gufungura bimurinda kuremereza ibihimba ifungurwa zicamwo mu gihe indya zihingurwa. Abaganga basigura kandi ko ugendana ikigico mu mushishito yo kwirinda gufungura ivyo kurya bishushe cyane canke bikanye cyane no kubirungamwo ipiripiri nyinshi. Inyuma yo gufungura si byiza ko yoshoka aja kuryama kuko byo hava bibuza umushishito gusya neza ibyo yawuhereje. Kugira ngo twumve neza ibijyanye no kubana n'indwara y'ikigico mu mushishito, tega matwi umwidondoro w'umwigeme Esther Bigurumwami kuri mikro ya mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Estela Bigirumwami umunyeshure mu mashure yisumbuye ndabaramukije.
Mahoro.
Abatazi umwidondoro wanyu mushobora kutugira gute?
Nkaba navutse mu 1992 yari tariki 21 z'ukwindwi. Navukiye muri commune Kamenge mu 1999 ntangura umwaka wa mbere amashure matoye. Amashure yisumbuye ndayiga ku ishure rikuru ryo mu Kanyosha ngisagara cha Bujumbura. Nzoronka urupapuro rw'umutsindo w'umwaka.
Ingwara y'iki cyo mushishito mwebwe musanzwe mwarayigwaye urashaka kwitubwira ico muyizi ko
natanguye kumva ndibwa nkaguma nibaza nti ni nzoka kumbure yoba inga ngiye kwipimisha iyo nzoka barayibura kuko nararibwa cyane muri uruhande rw'umutima naca numva umugongo uracitse. Hanyuma rece ndagenda kwa muganga ndipimisha cyasangiye ngwara ndayifise
bigiye kuvyutse uno munsi bimera gute
nta kimwe mba ngishoboye gufungura n'ukudahwa niyo bishitse nkanku iyo miti. Iyo miti nayo ni kigaruka kuba nta bikifasha kuba yarengeranye nyene.
Ni ibihe bimenyetso ufatira kugira ngo uvuge yuko iba yarengeranye?
Cyangwa ndaho ibisa n'amaraso nako ndiye kose kagagaro. Iyo nitumye sinituma neza nkuko nahora nituma simenya ivyarivyo.
Muganga yakubwiye ko ukwiye kwitwarika izihe fungurwa?
Ubugari, gududu, ibintu by'imboga, kunywa amazi menshi, ivyamwa, yambugije ibintu by'intete, umuceri, ubugari bw'ibigori burya bw'ikirundi, igitoka rakimbuza.
Wiruka kugwara ikigico mushishito ryari?
Naheze nk'amezi atatu.
Warababaye cyane rero?
Ego narababaye cyane kuko byatumye ngira amagara make, sinari mfise ingufu zikwiye mu mubiri, ndi umuyago mwishuje wamenga nohenuka, nabona kumenga nta maraso mfise akwiye mu mubiri. Nsange ntavyiganira muganga akampa impanuro akantekerera n'imiti.
Nagiye bishika ugafata imiti udahanuje abaganga?
Yego nivyo birashika kubera hari gihe bimfata ndahantu nkunda kunywa ibinini bita omoprazole iyo ndiko ndaribwa cyangwa ndiko ndadahwa nkunda kunywa umuti witwa matirium. Muganga kuko narabimubwiye ntibyarashitse bimfata kandi imiti tayo mfise cyambwiye ati si vyiza gufata imiti wumvise vyanse gose ucunyarukira kwa muganga. Hama muganga ni wamenya ukuntu akubwira
umuntu afise ingwara y'ikigico mushishito yo bamushavuje yuko kica kimuvyuka wowe hande gwawe birabigenda gute?
Iyo maze nk'indwi yose nshavuye cyangwa imisi itatu cyasanga nagiye muri crise igoruginye ne gwa estoma kugira ngo nirumvuke nifuze ko abo bantu bashigikira boreka kunkorera ibyo byose byombabaza kandi bakamba hafi.
Mu buzima ukundiki wankiki?
Ndumuntu nanka ibintu bimbabaza nkunda gusenga kubera iyo nsenze ndumva meze neza mu mubiri nkumva ndaruhutse.
Esther Bigira Umwami ndagukenguruki.
Yego namwe murakoze.
Kumenya imvo zituma arengerwa n'imyitwarariko n'inzira yo kwirinda ububabare butegwa na ntaryo n'ivyuka gikigi. Vyongeye ugufata neza imiti gabanya ububabare gutuma kitama cisubirije. Twasanze ko ikoreshwa ry'imiti ivura izindi ndwara atari umushishito byokurikiza impanuro za muganga. Impungenge nuko yuhava ikabura ikigi umugwayi yarasanganywe bikamukwegera ububabare nk'uko abaganga babisigura. Ugendana ikigico mu mushishito yosezerana no gutumura gatabi cyo kimwe no kunywa inzoga zikaze. Ivyo bimurinda gutonekazwa n'ubumara bwavyo. Kugira ngo twumve neza ibijyanye no kubana n'indwara y'ikigico mu mushishito, tega matwi ikiyago twagiraniye n'umuhinga yanonosoye ibyerekeye indwara zo mu nda. Muganga Karita Nahimana aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Caritas Nahimana ndabaramukije
mwaramutse neza
iyo abantu bumvise ngo ikigi cy'umushishito n'uyo abageze ku rugero ko dahwa maraso nibiki bavyabwira ngo arinzagira ku rugero ko dahwa maraso
nabantu baba bafasha umwanya munini ukutivuza canke kubereye abanje kwivuza kutariko cyo gikomere rero kubera udutsi dutwara maraso duca muri uyo mushishito turaheza muri ugo ruhande cyo gikomere kikimburuka kujya ku gisebe tugashira ku gatsi niho rero ashava maraso kibasharatevye kuvuga
nuko uvuga ko bishaka gushika mbere aho ishora kumuhitana
ni ngwara ivuga igakira yitowe kare ariko yimaze umwanya munini umuntu atangwe kudaho maraso ari kure yaho bashobora kumama maraso bagashobora gushikira aho hantu ngo bahagarike no gufura ashobora gupfa mbwa ni ngwara ikira urumva rero iyo umuntu yumvise ubwo bubabare yoja gushikira umuganga ntabanze kucuragirika ngo atebe kuvuga
umuntu afise ingwara y'ikigi iyo bana gute nabandi kugira ngo nushobore kumuvyuka
yoshikira ababinonosoye bakamubwirira ibipimo nivyo bikubwira biti kuri iki gikomere kimeze uku ukwiye kumuvuza umutuyu ukaba wigije ingorane zoshobora gushika kubera iyo ngwara ni ingwara itandukira gushikira abantu benshi bafise ingene babayeho bibaye abaye wari we wese akagerageza muri ubwo bukene bwiwe akabaho akanywa amazi meza
umuntu ngo afise ingorane y'ikigi cyo mushishito ngo yo ashavujwe birashobora gutuma ngo kimuvyuka impanuro zobezi
ukwiye kwigiza icyo cyose cyo gutuma uhagarika umutima kuraka na kariye ari imiti ituma umushishito wadukugatabuka n'uduti abantu benshi bakunda gufata nk'ajya ama ibuprofen ugasanga umuntu aratashavuye gukaza aramenetse umutwe agashafata ikinini ituma umushishito utabuka umushishito uko wahora wikingira nuturigwe niyo acide icutuma hahungabana ingene warusanze utunganije
ndabakenguruke
yakoze cyane
koze ara ive kuri ayo majwi n'ivyo biganiro adushikirije tumira mate gato mu kumviriza kano karirimbo kavuga kati incuti n'amagara abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cy'u Amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibyerekeye kugendana ingwara y'ikigi cyo mushishito waruka nimurambigwe n'ubu nyene mugume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana muganga Anita Munyana rero ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
Baza ndakwishura
umuntu ataragwara umushishito nivyiye bimenyetso yomenyera kuko agomba gufatwa niyo ngwara umushishito
hanini ya ni kuribwa munda cane cane iyo ahejeje gufungura hama n'ikindi kintu ni iyo yumva ubushe munda rimwe na rimwe bukaduga muri wa muringoti ucamwo imfungugwa ivyo bimenyetso umuntu avyibonyeko akwiye kuca yihutira kwa muganga kugira abisuzumishe hakiri kare kugira umushishito ntube urononekara cyane
mbaza ndakwishura
ko muranumva abantu bavuga ngo umuntu agwaye umushishito yirinda gushavura abawugwaye boba bawugwaye kubera gushavura
ibyiga byarerekanye yuko iyo umuntu ari mu bibazo ituma umushishito urekura ibintu bimwe bimwe byo munda bituma umuntu atangura kuribwa cyane gose munda kenshi ushobora gusanga hanini afise umwitwarariko w'ivyo bintu bamukoreye nabi ugasanga ibyo byose biravyuye iyo mushishito wiwe
mbaza ndakwishura
ko bavuga hariho ingwara zikurikirana mu muryango n'umushishito burimwe
umuganga amwakiriye akamugira ko ibipimo icambere arabanza kumubaza mbe mu muryango abavyeyi bameze gute bishwe niki ivyigo vyarerekanye yuko bajya usanga muhiri wabo hari umuntu umwe uwa undashika ari umuvyeyi wa mbere ari umuvyeyi yamuvyaye abo bavukana hari umuntu aba yaragwaye mushishito nawe ashogwara mu shishito ku rugero gushika kuri gatatu
mbaza ndakwishura
n'icyari umuntu yomenya inyene estoma ishobora kumufata
nkiyo azi yuko akunda kuribwa muri estoma akaba atageze yisuzumisha ariko mu mibereho yiwe afungura nabi ibintu byuzuyemo amavuta ibintu byuzuyemo ibirungo akanywa inzoga ku rugero rwo hejuru uwo muntu mu myaka iri imbere ashobora kugwara umushishito w'ukuri mbere ikavamo n'indwara ikomeye
rugamba rwa maki hayanje
Waruka ni murambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abansiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo
mbaza ndakwishura
Haho bahariho ifungurwa zituma umuntu agwara umushishito
ifungurwa zuzuyemo ibirungo ifungwa zirimo ipiripiri ibyerekeye ibinyobwa umuntu agaheba inzoga agaheba bya binyobwa usanga birimo amagazi hama ikindi kintu ni kawa kindi umuntu akwiye kwitwararika cyane gose ni ifungurwa zirimo umunyu mwinshi nka cyane cyane za nyama usanga bokeje canke ifungurwa zitetswe mu mavuta menshi umuntu asanga afise umushishito ukunda kugwara akwiye kubyirinda mbere akabigabanura cyane gose
mbaza ndakwishura
nizihe mfungurwa zofasha umurwayi agwaye stoma yotuma baho
muri rusange umuntu agwaye umushishito ifungurwa zose yo zifungura ariko kinakwiye kwitwararika n'ukuntu babikinjitse n'ukuvuga ifungurwa bakaziteka neza bakazihisha bakazirinda amavuta menshi bakazirinda ibyo birungo bakazirinda eka ibyo byose umuntu yavuze bikunda kumerera nawe umuntu agwaye stoma
mbaza ndakwishura
nkaba amazi gihe kinini ku miti ya estoma ntibakire bwo kwifata gute
haniniya nk'abantu nk'abo bakwiye kuja kwa muganga ariko umuntu abiravye bobanza bakaraba ukuntu bafungura ukuntu babayeho mwumvise yuko iyo umuntu afise umwitwarariko mwinshi akagira ibibazo byinshi usanga agwaye umushishito uguma umujya buri mwanya kandi mumenye yuko hari imiti ibujije ku muntu agwaye umushishito nk'abo rero bamaze igihe baguma bafata imiti basubira atanarimo bagenda kwa muganga ngo basubire kubasuzuma barabe aho bigeze nk'aho namakosa
mbaza ndakwishura
urumva ko ari abantu bagira uruherere ku mubiri ugasanga bararibwa bakavuga ngo bagwaye umusizito nibyo cyangwa sibyo
uruherere rurutegwa n'ibintu byinshi cyane gose ariko mu bimenyetso bituma umuntu yibaza ko ari umushishito taruherere rurimo igice gituma rero bishitse akagira uruherere hama karibwa munda ushobora gusanga ari inzoka zisanzwe cyangwa ikindi kintu
Rugamba rwa maki hayanje.
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana abandanya kwishura ibibazo ugaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ibyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Mbona numva beshi bavuga ko ingwara y'umushishito yo biva ku nzoka nashaka kumenya ukuri
ingwara y'umushishito ntiva ku nzoka mu gutangura umuntu agwara ulcère de l'estomac ni habya umuntu aribwa cyane akumva inda iruzuye akumva niyariye gatoya arahaze kanatacariye kenshi iyo babasuzumye abantu usanga bagendana agakoko bita helicobacter pylori barakavura neza hari imiti yavyo yagenewe iyo umuntu ayifashe akayifata neza nkuko muganga yamwandikiye aheza akayituza neza
mbaza ndakwishura
ni byiza ko iyo ujya gufata imiti kwa muganga cyangwa agafata imiti y'ikirundi
murazi ko imiti y'ikirundi nta byigwa byahabaye kugira by'ukuri bamenye bati ejye mababi bavuruguse aza gufasha ibi n'ibi n'ibi usanga mbere bayikoresha mu bintu byinshi ico gituma ijya imiti yo kwa muganga banditse babazi by'ukuri ivura iyo ngwara neza
mbaza ndakwishura
mbe umuntu yokora iki kugira yirinde kurwara estoma
n'umuntu agwaye umushishito akaba bize akaba yaronse impanuro zikwiriye kenshi na kenshi iyo umushishito barabana neza ariko wa muntu arenga kuri za mpanuro za muganga akibaka n'inzoga gasanga uwo munsi aranyoye zirengeje urugero canke agafungura imfungwa zirimo imirungo canke amavuta menshi usanga rimwe na rimwe aguma babara aguma aribwa aribwa rimwe na rimwe bicamwo amererwa neza gasuba karibwa canke nawo nyene akabazika agwaye umushishito ariko mu buzima bwa misi yose ntatekanye yamafisi imyitwarariko buri munsi atamusi n'umwe ngo aruhuka aronka amahoro ngo aheze abeho neza ugasanga wa mushishito guma umuvyuka kenshi
arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayugwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo gavuga gati inshuti n'amagara Jambo umunywanyi wacu umunywanyi yitwa Valentin yanditse abaza ati bigenda gute kugira umukobwa amari misirenga 5 ari mu butinyanka byo babiva kuki mbega hari cyo yokora Valentin arongera akabaza ati kuri barya biteze ishinge hoho bitumwa niki kugira iyo misi bamara mu butinyanka irenga 5 muganga Anita Munyana uheri nyishu umunywanyi wacu
kiringo kijanye n'ubutinyanka kiva ku misi 3 gushika ku 7 rero akaba ari misi 5 ntaba ari ingwara ahubwo yoba ingwara yaba agenda yo kenshi na kenshi mu kwezi atarinze akurikirana kwa kwezi kugenewe umukenyezi wese canke umukobwa wese bajya rero biteze inshinge baro bishika nivyo bakavirana imisi irenga iyo 7 aho rero niho hobi ikibazo kuko murazi yuko mu ngaruka zijya nshinge bavuga yuko umuntu ashobora kuva imisi myinshi kurijya itegekanijwe rero bikaba ari ivyo ntumugumize muhira mutware hajya nyene bamuteye go rucanje kugira atandukanye imvyara bamwumvirize baze barabe yuko ari ingwara canke ari bisanzwe
Shimiye umunywanyi wacu Valentin twizera ko inyishu ahawe na muganga zamufashije nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho rwaruka rutanga isiguro kumyibutsa abasokuru uno munsi ukabuvuga uti ukuruta baza ugasaza utamenye bikubwiye iki
Nukufuga yuko, iyo ukuze atana kimuzura baza bagukurira. Nushwara kumenya nk'ingorane nezoshwa hugute.
Nikubwiye iki?
Nukufuga yuko, nk'iciye ahantu ukabona nk'ikintu ntugitahure. Iyo utakibajije, nushwara kumenya icyo kintu. Uguma ngaho nyine ukibona ngaho nyine ntiwigere umenya icyo aricyo.
Nikubwiye iki?
Bitwigisha ko twategerezwa kuza turabaza ibintu kugira ngo dushobore kongereza ubwenge tuba dufise kuko utabibajije uzohinda ufata kimenya
arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira shimiye ara Yves Irankunda hamwe na Joseline Nduwayo bafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi ku kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise icyo muterera canke mubaza ku kiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura mu byandikire mu jambo rimwe @gmail.com Changi mutuwa kure kuri mirongiri ndwi nimwe amajanabiri na mirongibiri n'umunani amajanatandatu na mirongitatu na zibiri. Changi kuri mirongiri ndwi nazitandatu amajanicenda na mirongine amajanane na mirongitandatu. Kuri miko mwari kumwe na Diane Donse. Daba seze ndabi fuza ugidi amagara meza na ubutaha.
Chari kigani rokira mwateguri wenijwi ya Amerika. We'll be right back.
ubushobozi kandi uganje ubushobozi ukiza no mububasha uganje ubucuwariro
for listening to this program from the Voice of America.